Irimwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa kabiri, itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese.
Mugabo mu mategeko aje ubugira gatatu akavuga ati egome jewe n'ubu ndacashaka gutwara, naho yewe yatwaye neza twebwe ntidushobora kumutora.
Uyo ni Archevêque Simone Ntamwana avuga ku vyerekeye ibibazo by'ikiringo umukuru w'igihugu ashobora gutwara. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwayateguriwe na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Urahora komeye Eugenie.
Waramutse neza nawe Oriane, bwakiye neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ubufaransa bukomeje kugarizwa n'ibitero by'iterabwoba byo mu bwoko bwo hejuru, bwahagurukije abasirikare 10,000 kugira ngo bakaze umutekano nyuma y'ibitero by'iterabwoba byabaye i Paris. Ibyo byavuzwe na Minisitiri w'Ingabo w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian ejo kuwa mbere. Yabwiye abanyamakuru ko abasirikare bazagezwa ku birindiro byabo ahantu hakeneye umutekano cyane, nko ku mashuri y'Abayahudi, ku nsengero no ku misigiti. Abazobereye mu kubira mu mazi ejo kuwa mbere barohoye mu nyanja icyuma kiriho amajwi cy'indege Air Asia yaguye mu nyanja ya Java mu kwezi gushize, ikica abantu 162. Umutegetsi muri Indonesia haravuga ko ako kuma gafata amajwi karimo bwato bwa Indonesia kandi ko bwoherejwe i Jakarta aho kazajya gusesengurirwa. Hari icyizere ko hayo majwi azatanga amakuru ku cyatumye indege igwa mu nyanja ku itariki ya 28 ukwezi kwa 12 ubwo abaderevu bageragezaga kwirinda ibihe bibi byari bibugarije. Polisi muri Libani yakoze umukwabo kuri gereza ikomeye cyane mu bikorwa byibandaga ku mfungwa abategetsi bavuga ko zifite aho zihuriye n'igitero cya bombe yabaye i Tripoli kwa gatandatu. Kajugujugu hejo kuwa mbere mu gitondo zazengurukaga hejuru ya gereza ya Rumie yuzuriranyemo imfungwa iri mu burasirazuba bwa Beirute, ubwo polisi yimuriraga itsinda ry'imfungwa ku kindi gice cy'iyo gereza. Abanyururu benshi batwitse matora zabo ari uburyo bwo kwigaragambya. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Mahad Makhtoun yavuze ko abategetsi bumvise ibiganiro kuri telefone hagati y'imfungwa n'abarwanyi bari hanze. Ubushinwa bwahuje ibiganiro hagati ya Sudani y'Epfo n'imitwe ihanganye nayo, impande zishyamiranye zemera kwihutisha inzira y'amahoro mu gihugu. Abategetsi muri Sudani y'Epfo bavuga ko impande ebyiri zemereye i Khartoum kwihutisha imishyikirano yo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho no gukora ku buryo imirwano ihagarara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Sudani Ali Khalti avuga ko ibiganiro byatekerejwe na mugenzi w'Ubushinwa Wang Yi uri mu ruzinduko mu murwa mukuru wa Sudani Khartoum. Iyo nama ije ibanziriza inama y'abakuru b'ibihugu yateguwe n'itsinda ry'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba muri Ethiopia ku cyumweru, hagamijwe gusezerera ubushyamirane muri Sudani y'Epfo. Ubushinwa bwashyize amafaranga menshi mu bikorwa byo gucukura peteroli muri Sudani y'Epfo kandi bwatanze ingabo zo gufatanya n'abasirikare b'amahoro ba ONU muri icyo gihugu. Haiti ejo kwa mbere hibutse imyaka 5 ishize umurwa mukuru ushegeshwe n'umutingito w'isi wahitanye abantu 100,000. Misabereye muri kiliziya nshya yubatse iruhande rwa katedrali y'igihugu yasenyutse i Port-au-Prince mu rwego rwo kwibuka abakozweho n'amakuba adaterwa n'ibikorwa bya muntu, amakuba akabije. Perezida wa Haiti Michel Martelly ejo kuwa mbere yasuye ahantu hashyingwa abantu mu mva rusange mu nkengero z'umurwa mukuru, aho abakozi bo mu bihe by'ibiza bashyinguye abantu umwirondoro wabo utabashije kumenyekana nyuma y'umutingito. Uwo mutingito wapimaga 7 ku gipimo cya Richter wabaye ku itariki ya 12 ukwezi kwa mbere umwaka w'2010 wahitanye abantu barenga 200,000. Muri Libya ibiganiro by'amahoro bafashwamo na ONU byitezwe gutangira I Geneve mu Busuwisi. Abahuza ba ONU barasaba abahagarariye impande zishyamiraniye muri Libya gufatirana amahirwe babonye bagashakisha uko babona umwanzuro wa politiki ku bibazo bimaze igihe bibashyamiranye. Gushyira hamwe hagati imitwe ishyamiranye muri Libya byayoyotse rugikubita Muammar Gaddafi agikurwa ku butegetsi.
Urakoze eje ni mukankusi ku makuru eje kudushikiriza utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo inshuti mwese duteramanye muri ko mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubonaho n'umwanya w'inkuru nyamukuru Ikibazo cy'ibiringo umukuru w'igihugu akwiye gutwara mu Burundi gushika ubu kivugwa mu buryo butandukanye hari habavuga ko umukuru w'igihugu afise uburenganzira bwo kwitoza mu matora yimirije n'abandi bavuga ko mu gihe yo kwitoza yo barenze ku mategeko nk'uko bivugwa mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni
Umugumyabanga Rishani Nimbesha yahoze ari umukenguzi amateka agira ati
Twibukije abatwumva ko President Nkurunziza ari umugumyabanga wa CNDD-FDD yemera Imana kwifise ikibanza mu mugambwe ikongera ikagira n'ikibanza citeka mu buzima bw'umwe wese nubwiwe burimwo nico gituma twibaza ko atokubaka kwitoza ubugira gatatu kuko yubaha Imana n'amabwirizwa yayo na cane cane igindwe ntiwibe n'igumunane ntubeshe ndiyo kubahuka kurenga ibwirizwa shingire yobahe mu kiyabarundi bamutoye ko yari yaragerageje kurihindura bikamuta kuwa amazi nabireke niya bihanungwa nabo twebwe twita abagumya bondo bakamubesha kabigira abagumya banga twubaha Imana n'amabwirizwa yayo nayo igihugu turacariho tuzobimwankira
uyahoze ari umukenguzi amateka avuga ko abagumya banga bimvuga kuri bagihari bashobora gutogwamwo uwundi atwara Burundi
abagumya banga bimvuga kuri bintware bintungane kandi bashobora gushikana bazoshikana umugambwe wacu CNDD-FDD kunsinzi isukuye baruzuye nibitegure mwikoranira kaminuza twimirije tuzobatoremwe umusubirizi wa Petero Nkurunziza
uwundi ashikiriza hagaze kubijanye n'ikiringo kigira gatatu cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umwungere mukuru wa diocese ya Gitega Musenyeri Simoni Ntamwana hari mwihuriro ry'ugwaruka muri paruwase ya Murayi
ko mutware yahora twara ashobora guheza ikiringo ciwe birumvikana twamutora imyaka 5 Iyo myaka 5 iraheze handitswe yuko ashobora gutwara iyindi myaka 5 niyo batubwiye byiza egome turashobora kumwongera imyaka 5 mugabo mu mategeko aje ubugira gatatu akavuga ati egome jewe n'ubu ndacashaka gutwara naho yewe yatwaye neza twebwe ntidushobora kumutora kuko atarekuriwe kwitoza
Kuga Musenyeri Simoni Ntamwana abitoza ntibafise uburenganzira bwo kwitoza babanje kugira abaja bagenzi babo
Murumva rero rwaruka rwacu bavyeyi mbona mwaruherekeje ko nabo bitoza ntibafise uburenganzira bwo kwitoza ku nguvu cyane bakitoza kuko batuguze kuko baduhaye impera kuko batwemereye ibini bijanye biriya ntibafise ubwo burenganzira bafise ubwo burenganzira erega uko niko kwatugira abaja niko kwakutugira abaja none nta muntu n'umwe arekuriwe kugira umuja mugenzi we nta n'umwe
mu mugambwe CNDD-FDD bo babona ko iby'umwungere mukuru wa diocese ya Gitega yabivuze ku gatwe kiwe Onesime Nduwimana avugira CNDD-FDD yabivugiye mu kiganiro yabamenyesha makuru kuri uyu wa mbere
umwepiskopi mukuru wa diocese ya Gitega nawe nyene yarashikirije into uko avyumva abandi ba episkopi arante nacho barabivuga ko kandi umwepiskopi nawe ni umukiriso kandi muri kiliziya katolika namu yandi mashengero haba kilisu bose changa banyuanyo wa madini bose nibi yumvira kumwe ichi yumvira ya shikirije kumbure nawe ya kibugi ya leho haba tavyo umva choki mwe nawe mga munibi boza kwa bose alaba kilisu bemera yezu kilisu
Onezime ndu imana avuga kandiko ivyo omukengu za mateka kisha animbesha ya vudze ya mishikirije kugatwe kiwe
kubi meze iwe no umugambwe sene defte deni umutuma gushikiriza ivyo yashikirije nuko yabisiguye no kuvuga ko ivyo yavuze yabivuze mwahoza ari umukenguza amateka Richard
Onezime Nduwimana yanagize icashikirije ku vyanditse mu ibwirizwa shingiro bisanzwe bite imari ku batari bake kuri uko kwitoza kwa president Petero Nkurunziza ubugira gatatu
Marazi mwenye ningeni kuhiza shingiro kivoro ndi janditsu handitse yuko umukuru w'igihugu atwara kiringo kimwe akisubiriza rindi rimwe atowe n'abanyagihugu bose umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza amaze kurahira kabiri amaze gutogwa n'abanyagihugu bose rimwe amaze gutogwa kandi n'abashinga amateka n'abakenguza amateka bakoranye iyindi nshuro imwe kandi aho niho hateye amatate no kutumvikana kuri ico kuko bamwe basoma ko utwa aye kiringo cha mbere atatowe n'abanyagihugu bose kandi atarafise ubutegetsi bwose bw'umukuru w'igihugu kuko ari uburenganzira bumwe bumwe atarafise kwico kiringo
atukabibutsa ko president Petero Nkurunziza we ubwiwe mu kiganiro yahabamenyesha makuru n'abanyagihugu kwa 19 Kigarama umwaka urangiye yishuye ko gusubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu we atacyo bivuga ko kuko ingingo imusaba kwitoza izofatwa n'umugambwa turukamwo ariwo CNDD-FDD hamwe na Sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa ngiro ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze Tabita Mukamusoni kuri iyo nkuru Umugwi mpuzamakungu mu Burundi MENUB watangaje icese ibikorwa byayo bijanye n'amatora ategekanije uyu mwaka mu Burundi abategetsi baserukira ibihugu byabo n'abaserukira societe civile bitavye ivyo birori ejo ku munsi wa mbere byo gutangura uwo mugwi ariko abategetsi baserukira leta y'u Burundi ntibitavye ivyo birori Bega ivyo bisigura iki ngenzo wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amakungu Daniel Kabuto tubatega amatwi
yabaye uno munsi hari hatekanyijwe ko ujya mu gwino bakora mu gwiko ni commission ni mission ya ONU yajenga aha mu Burundi ije gufasha mu byerekeye gukurikirana uko amatora ariko arategurwa nuko azotunganywa hama urya ntumwa idasanzwe itangwa special yaraje ngaha umushikiranganje ramwakiri hanyuma baravugana uko nubazokorana eka ibintu byote mu bizubona bigenda neza mugabo uyu munsi rero hari ateganye ko urya ntumwa idasanzwe yereka Burundi amakungu ko bari ngaha mu Burundi kandi bagiye gutangura igikorwa cyabo ivyo babikoze mu Burundi leta y'u Burundi ibizi kandi bari kuriye kuko twoyibutsa ko emission yaje ngaha ari leta y'u Burundi yisabye mugabo byabaye mu gihe twebwe twari turakorana na bamwe muri abo nyine b'iyo mission baje ngaha mu Burundi kugira ngo twumvikane duheraheze ivyerekeye amategeko ivyerekeye statut izobagenga urumva twari tukiri ko turakorana kandi murumva y'umuntu atanguye akazi muri ibintu by'abantu b'abanyamahanga byo mu rwego mpuzamakungu haba hari ibyo bumvikanye na leta kugira ngo byose biba biri kubiba byanditse agire uyaduka cyangwa ngo mvuge ngo uyu bamurengeye akarimbi cyangwa agire ingwane za duka bitanu hari asigaye utuntu dutoya kandi mu icyo gikorwa kibaye abakitabiriye nta ngurane yari hari kubera ko twari tukizi mugabo twe twabaciye baza ujya n'ijya ntumudasanzwe shaza ngaho mushiranganye tubandanye ibyo bikorwa nkuko byari bisanzwe
murashaka kutubwira mu kwaducira ku mayange kuri aya mategeko ibintu mutumvikana n'uyu murwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu n'ibihe gushika ubu
sivuga ko ari ibintu tutumvikana n'ibintu dutategera kumwe urumva hariho ibyo bo basabye baratanze draft no bakora draft y'iyo statut natwe leta y'u Burundi irayiga neza irabaha inyishu hamwe barasubira bazana iyi draft kutuse tuyiharire ko nuko bigiye nuko bitegurwa uko baza barazana tuharira ibitubishikako hari hasigaye utuntu nka tubiri twako turakorera ko mugabo n'ivyo ari ibintu bitoya urumva niyumvira ko uyu munsi ishobora kuba byanaheze ko
murashaka kudutomorera mukatubwira utwo tuntu tubiri mutarashobora guhinyanyura
urumva iyo abantu ba mu gwego kumpuza makungu bariko baravugana ibintu biri mu makomisiyo kandi haba hari abantu leta y'u Burundi yarungitse nabo oni yarungitse urumva muri iyo komisiyo je sindimwo mugabo ndazi ko ibyo bintu biriko biraba ari kandi ari utuntu dutoya kuko ibyo bashoboye kumbwira ambwira ati n'utuntu dutoya bariko barahajyaho
hari amakuru atangazwa avuga ko hashobora kuba ari ku bikorwa eka ku bintu uyo murwi wipfuza kurangura nk'uko harura kuja mu gikorwa cyo guharura amajwi ico cyo bari kibazo mutumvikana ko
mu by'ukuri iyo singorane kubera Uburundi bwatunganyije amatora mwaka 2005 nyuma y'ubwimo kandi amatora yagenze neza twasuye turatunganya amatora mu mwaka 2010 yagenze neza aho bantu bita indorerezi baza kuraba ko bigenda byose babibona bakabona ibiko biko biraharugwa bakarukanya igihugu bitabira amatora ko batora umutekano ntangere kwata ushira ku igikenye canke ngo awu umuntu ashije ku wundi kugitse kugitse namabuye ivyo nivyo baraha hama iyo bamaze kubira bakavuga ati turavye uko byagenze bo baragira icegeranyo cyo bita raporo iyo raporo niyo batanga bakayishyira Burundi bakayishyira n'abantu reka bashaka bakayishyira n'amakungu yose abikeneye urumva ivyo ntangorane hari ivyo nizo tuma tuvuga ngo ni amaporome technique twaharira kandi bo bavuga ngo nuko oba hari ibyo gushaka gukorana na Seni ukuntu wo kwemeza ko amatora agenze neza ibyo twabwira ko tangorane hari kuko biratomoye neza ko ugwego rw'igihugu ruraba iby'amatora rukemeza ibyavuyemo n'ujya mugwi bita Seni nta wundi rero ashobora kurusimbura mugabo abo baje nk'indorerezi nabo baragira ibyigerano byo bashobora gushikiriza bakavuga utwabonye tutagenze neza bagakibura nabo bashaka kutemera ibyo babwiye ati turavye byagenze cyo mwaka wa 2010 hanyuma ibishikizwa byo kubyo byavuye yego no mugwe wa leta witwa Seni aho ntangorane hari nani mare zihari ahubwo cyo twabwiye nuko inama yabaye uyu munsi yagenze neza twatwizera ko yabo uyu munsi yabe cyo cyane cyo bundi muzo kumva ko iyo statut bashitse igikomo kandi akazi kabandanye
Daniel Kabuto umuvugizi ubushyanje ujejwe migendanire n'amakungu murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe akazi keza
urakoze Frederic Nkundikije kuri ico kiganiro mwanya tubashikiriza ikiganiro cerekeye ibivugwa mu binyamakuru vya leta zunze umwe za Amerika kuri Afrika mugiye kubishikirizwa na mugenzi wacu Eddie Gwema
Shuti muduteza matwi uyu ni wa mwanya tubagezaho ibyanditswe kuri Afrika n'ibitangaza makuru bya hano muri leta zunze ubumwe za Amerika uyu munsi mwabisomewe nange Edir Gwema Abaturage mu burasirazuba bw'amajyaruguru y'igihugu cya Nigeria bakomeje kubaho mu bwoba budasanzwe kubera ibikorwa by'ubwicanyi n'urugomo bikorwa n'umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram. Inkuru yasohotse mu kinyamakuru The Washington Post ivuga ko uyu mutwe wamenyekanye cyane kubera ubwicanyi ndengakamere ariko muri iyi minsi uyu mutwe ngo urasa nkaho wahinduye isura n'imikorere kuko ngo muri iyi minsi wimirije imbere kwigarurira tumwe mu duce tw'amajyaruguru y'igihugu aho uteganya gushinga ubutegetsi mu minsi ishize uyu mutwe ngo wigaruriye ikigo cya gisirikare cy'ingabo za leta cyo mu mujyi wa Baga mu majyaruguru y'igihugu ku nkengero z'ikiyaga cya Chad Ikigo cya gisirikare cya Baga cyakoreshwaga kandi n'ingabo mpuzamahanga zaturutse muri Niger na Chad zari zaraje gufasha iza Nigeria kurwanya Boko Haram. Nubwo nta mubare nyawo w'abapfuye uramenyekana mu gitero Boko Haram yagabye kuri icyo kigo, umuyobozi mu ntara ya Borno yemeza ko abantu barenga 2000 bashobora kuba barishwe na Boko Haram. Abandi bantu barenga 2020 ngo bakuwe mu byabo niyo mirwano abandi ngo barohama mu mazi ubwo bageragezaga koga bahunga Boko Haram. Munyandiko ye umunyamakuru Terence McCoy asoza yibaza niba hari icyizere cy'uko umutwe wa Boko Haram ushobora guhagarikwa, ariko agasanga ibibazo bya ruswa ikabije yamunze ubutegetsi bwa Perezida Goodluck Jonathan bizakomeza kubangamira gahunda zo kurandura burundu Boko Haram. Radio Ijwi rya Amerika, umwanya tubasomera ibyanditswe kuri Afrika n'ibitangazamakuru bya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikinyamakuru The New York Times cyanditse ku rupfu rw'umunyalibiya Nazi Abdul Hamid Al-Rukai wapfiriye muri gereza mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo w'imyaka 50 yazanywe muri iki gihugu mu mwaka w'2013 aregwa gukorana n'umutwe w'intagondwa wa Al-Qaeda. Urubanza rwe rwagombaga gutangira muri iki cyumweru mu gace ka Manhattan mu mujyi wa New York. Nk'uko ikinyamakuru The New York Times gikomeza kibyandika, uyu mugabo ngo yari amaze igihe arwaye kanseri y'umwijima. Mu byaha Rukai yaregwaga harimo gufatanya na Osama bin Laden wahoze ayobora umutwe wa Al-Qaeda gutegura ibitero kuri za ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Nairobi muri Kenya na Dar es Salaam muri Tanzania mu mwaka w'1998. Ibyo bitero uko ari bibiri byahitanye abantu 224. Indi nkuru twabasomeye niyo mu kinyamakuru The Washington Post ivuga ko Komisiyo y'ubugenzuzi y'umuryango w'abibumbye yamaze kuvumbura ibimenyetso simusiga bigaragaza itsembatsemba ry'abaturage bo mu idini ya Islam mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrique. Iyo komisiyo ivuga ko nubwo umubare w'abamaze gupfa ushyirwa hagati y'3,600 ngo uwo mubare ni muto cyane ukurikije ubwicanyi bwibasiye abayisilamu bwakozwe muri icyo gihugu. Iyo komisiyo ikabishinja impande zombi, ni ukuvuga abakristo n'abayisilamu, ibyaha byakorewe inyokomuntu. Ibihumbi by'abayisilamu bamaze guhunga igihugu. Loni ivuga ko ubwicanyi muri Centrafrique ruri ku rugero rwo mu bihugu nka Sudani y'Epfo, Siriya na Iraq. Mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize, umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Fatou Bensouda yatangaje ko agiye gutangiza iperereza ku byaha byakorewe muri Repubulika ya Centrafrique. Aha, shuti mwarimu duteze amatwi, tukaba ariho dusoreje ibyanditswe kuri Afrika n'ibitangazamakuru bya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwabisomewe nanjye Ed Rwema.
Urakoze Edi kuri icyo kiganiro. Tubibutse bagenzi muri kumubandanya kutwumviriza kuri iyi radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kuturungikira ibyiyumviro hamwe n'ibyifuzo byanyu kuri adresi ikurikira: radio yacu @voanews.com cyangwa kuri Facebook mwanditse ijambo VOA radio yacu. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tubigiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ubushikiranganji bwa Leta Zunze Amerika bujejwe akazi bwaratanze amadolari $10 million imfashanyo azohabwa ishirahamwe ritaharanira ivyicaro vya politike ryemeye ko rizoshira mu ngiro umugambi wo kugwanya ikoreshwa ry'abana batarakwiza imyaka mu gihugu ca Ethiopia. Utwo twigoro tuzokorwa n'ishirahamwe ryitwa World Vision dufise umugambi wo gufasha abana baburagizwa bo mu gihugu ca Ethiopia mu gukarisha ubwenge bakeneye kugira ngo baze baronke akazi keza. Ico gira cyo mu shikiranganji ajejwe akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Carol Payer agira ati: birazwi ko igihe cyose bakiri bato hawe imyimenyerezo hamwe n'inyigisho bikwiye hamwe n'ubuzi nyabwo badaheza ngo bemere gukora ubuzi bubagira abashumba. Uyu mugambi uzoshira imbere inyigisho hamwe no kumenyereza akazi urwaruka, hongere habe na programme zo gukingira abakiri bato kugira ngo bashobore kunagura ubuzima bwabo. Iyo programme izo kwitaho cyane abana b'abakobwa. urugaruka rufise imyaka iri hagati ya 14 na 17 ruzohabwa inyigisho zizotuma ruronka akazi keza. Iyo programme irimo umutahe kandi uzofasha ya programme ya President Barack Obama y'urugaruka rw'imboneza zo muri Afrika izwi ku izina yari. Ishirahamwe Old Vision ifite icicaro mu ntara ya Washington ni ishirahamwe ridaharanira inyungu za politiki gitaho abakeneye imfashanyo rigashira imbere iterambere hamwe n'ibikorwa biteza imbere abana hamwe n'imiryango kandi rikorera mu bihugu bishika ijana aho rifasha abakiri bato kwisununura ribanje kwicarira ibibazo byose bitera ubukene hamwe na karenganyo. Muri raporo ya Departement ya Leta Amerika yo mu 2013 yerekeye agata kazi na muntu harashikirijwe ingwane z'amategeko agenga akazi ku bakiri bato kuko ayo mategeko atabaho ari navyo vyatumye Leta ya Ethiopia idashobora kuyashira mu ngiro. Iyo programme izo kubakira ku yindi programme yari ifise umugambi wo kugwanya ikoreshwa ry'abana nk'abanyakazi. Programme nayo nyene yashizwe mu ngiro n'ishyirahamwe World Vision hagati yo mu 2011 no mu 2014.
Yari jambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese muteteza amatwi, mukanya turasozera igice ca mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Eje ni Mukankusi agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Eje ni
urakoze Oriane. Twabwiye ko u Bufaransa bukomeje kugarizwa n'iterabwoba ryo mu bwoko bwo hejuru bwahagurukije abasirikare 10,000 kugira ngo bakaze umutekano nyuma y'ibitero by'iterabwoba byakozwe i Paris. Ibyo byavuzwe na Ministri w'ingabo u Bufaransa Jean-Yves Le Drian ejo ku wa mbere. Yabwiye abanyamakuru ko abasirikare bazagezwa ku birindiro byabo ahantu hakenewe umutekano cyane nko ku mashuri y'Abayahudi, ku nsengero no ku misigiti. Abazabereye mu kubira mu mazi hejo kwa mbere barohoye mu nyanja icyuma kiriho amajwi y'indege Air Asia yaguye mu nyanja ya Java mu kwezi gushize ikica abantu 162. Umutegetsi muri Indonesia aravuga ko ako kuma gafata amajwi kari mu bwato bwa Indonesia kandi ko koherejwe i Jakarta aho kazajya gusesengurirwa. Hari icyizere ko ayo majwi azatanga amakuru ku cyatumye iyo ndege igwa mu nyanja ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka ushize ubwo abaderevu bari bahanganye n'ibihe bibi. Polisi muri Libani yakoze umukwabu kuri gereza ikomeye cyane mu bikorwa byibandaga ku mfungwa abategetsi bavuga ko zifite aho zihuriye n'igitero cya bombe cyabaye i Tripoli kwa gatandatu. Kajugujugu hejo kwa mbere mu gitondo zazengurukaga hejuru ya gereza ya Rumiye yuzuriranye iri mu burasirazuba bwa Beirut ubwo polisi yimuriraga itsinda ry'imfungwa ku kindi gice cy'iyo gereza.
Inshuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha. Tuboneye akandikanye kugushimira badufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye muri kino gice cya mbere. Kuri miko mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, amakuru nayo mwayashikirijwe na Eugenie Mukankusi. Mwakoze kudutega amatwi. Nimutangwe mu kanya, ibiganiro by'Iradiyo Ijwi rya Amerika birabandanye kuri FM. Ku mugoroba naho nyene saa moya n'igice turabashikiriza ibindi biganiro by'Iradiyo Ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.